avvisi giro piecio, ma si buono mucho. Ingegneri seruzze. Abagna vgenge vacure, basava i curichie, raba vi hagaze. Sanguru yoya Vazana mashikanwa Nimibabu motaneza Ifeza ni zahabu Marabiri mutura Mazawa maraika Batera mundirimo Batigoria Hashimi mani suma vyose
uzoba kubitugubye azokwitwa igitanga umujana imana y'ubushobozi data batwese ahoraho umukama w'amahoro ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe ibukomeze ibushigikire uca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose Mwete uhora nyeninga uzoshitsa ibyo Gloria Gloria Shimuje mwizina ryawe
Gloria Gloria Aha sova majuru Natwe mwese tuvuge
nziza kuri mwese.